Abanyefeso ikigabane cya gatatu. Nicyo gituma jewe Pawulo, imbohe ya Kristo Yesu, mbohewe mwebwe abanyamahanga, namba mwarumvise ubwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira, yuko mu guhishurirwa natwe ibanga, nk'uko nabanje kwandika mu majambo make, namwe nimwayasoma, muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe. Nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nabo babihishuriwe na mwene, yuko abanyamahanga basangiye natwe iragi, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ibyasezeranye muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Nacitse umukozi wabwo nk'uko ngabire ubuntu bw'Imana iri, nabuhawe nk'uko ubushobozi bwayo bukora. Jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose, nahereye ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera, no guserurira bose ubwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana Umuremyi wa byose, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere kwishengera ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko imigabo yayo iri, iyo yagabiye uhereye kera hose muri Kristo Yesu Umwami wacu. Muri we niho duherwa ubushize bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Nicyo gituma ndabinginga ngo ntimwihebuzwe n'amarushwa yanje yo ku bwanyu, kuko ariyo cubahiro cyanyu. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe Kristo mu mitima yanyu kubw'ukwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinga rwubatswemo, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, ubw'amakika, ubw'amajyaruguru n'ubw'amajyepfo bwo ari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kuzuzwa mushitse kukuzura kw'Imana kose. Ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri icyubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza kubuzukuruza bose ibihe bitazoshira. Amina.